Rwema, twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internet ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politike vy'iyo mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutoye kugira ngo ubwanye ni radio ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi w'ukura buza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyurane n'iby'amategeko ategekanya. Kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe, sinashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Ikiya kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane, ingorane tubona abategwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi. Kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe, mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisibutsa buti. Ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nk'uko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ndi ngorane
abo bantu mumvuga umushyira ntaye gato. Abo bantu mumvuga ko bakorana n'ubutegetsi sabari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yegome, kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryarashyizwe ku gikumu, ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu, ni ukuvuga amaprovensi atanu, amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kugabo bantu kirazira yuko twe twoja ku iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'ubushyihangaje agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kiritunganya yisunze iryo tegeko. Bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza, mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyuro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza, bagaca bavuga ngo ntigizunze amategeko. Umushikiranganji mu kunaniza ngo nitumuhe ibyegeranyo ngo by'inama zitegura, akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zidatanga raporo zitanga icyegeranyo umushikiranganji. ibyo twanarona mananiza ni ibintu cy'ukwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambi.
Abo nyene bavuye mu mugambi wanyu mushya ntaya gatongwasa barafise ibyo gwashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ivyimvyo vyabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiki
sivyo na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo koranira kaminuza inama zika zitano ya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze ya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze ya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 ya gatatu ya kane itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri ya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunzwe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro byabo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba wibonyene bokwema ngo bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura cyogenda gute ikoranero kaminuza ribe ibyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa 5 mashasha magabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyirahamwe avuga ngo nibyakurikije amategeko wenyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwinjira amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo nibisanzwe mugabo naho nyine nibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo mvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko ni genwa y'abaserukira umugambwe n'ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo ngo bitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri kubijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenye uyu cyangwa gukenye uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubire inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo byo mubivuga kwiki
ivyo by'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ariho amaremere ntajya bategura cyane bateguye baronde yigere bo bishira mu ngiro icyo no kugira nuko umugambwe SNL nturi mu nzira y'intambara umugambwe SNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanje w'uriya ifite rero je mbona yuko ni vyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye mbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukawewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ni ngorane kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo bibazo tubivuganeko kuki bo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twe turafise ikibazo ukunuku
Ika tukaruka kunjane ziri hagati mu mugambwe SNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe umugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama ndiumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute
kumaherezo kuri kuzotsinda ibinyoma
kuwa izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu giha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi uronda ku matora wonyine kuko abo bantu naho baho umugambwe SNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nkamwe n'ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe SNL gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri ipro na harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD harabaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacaro bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikeko mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntacyuvuga ngo yarabyungutsemwo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije yo kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa y'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe sene kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari kubaranze ishinga kwari gutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo niyihe ko mbona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi bitwa ngo nibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye ico arico kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo arico cose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere n'abande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyene ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
ariko muradomye urutoki ku butegetsi uruhagwa rufise mu ndyane ziri muri CNL ariko izo ndyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD ikintu abategetsi abakuru b'imigambwe abanyamigambwe
dakora neza n'ikiye
erega si sukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo nibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe sende DFDD uri ku butegetsi wewe uwumva yuko kumura ibyo bakora utashyigikira uko bavyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumbe nimirire nta ngorane baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi icyo twovuga nuko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sende DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu nibumvikane no kwa karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo kubera ikorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu n'ikihe cyo tuba umushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano je nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe n'umugambwe ubitorera umuti simwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere yuko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge tukumvikana mwanya muto cyane
agatondo rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
tukivuga kundyane z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Nahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane kundyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mubivuze mu mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya meze ashika umunani ariko no munsi nje cyuka cyagiye gihe aho gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bazishaye hagati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagira n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe ndeni rwana ze twumva uko abashyenye ngo yuko bikubanze mu bantu bakari kwa kugira ngo bagasaba yuko ari mugambo kwicarana muri make nawe bishuka hiyeze ariko mu nkundiye ndabidira ko nabwiye ari nzo n'imvano yo cyatanguriye
ego me ugambe ndambere imbere mu kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoye kuvikana ibibazo bihagaze he
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye kirengo cy'aba amezi 8 cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhunga ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine ubwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimwo abagize ibintu by'umugambi harimwo abashinga amateka harimwo n'indi mirongozi izo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ku mbuga ngurukana bumenyi asatuma rero ibintu by'unyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa naho handikwa makete ayo makete yabo y'inshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicaraza uyu mugambi tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko dahumuriza atubaka umuganga ni
ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki icyateye niki
twebwe sikubo ntituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashikirije arashikiriza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye cyanasaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imvo n'imvano yazo cyanke icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire nicyo gituma rero ntibikorewe mabi yangara kuko abantu babwiye ikekana binubana harya naho mbere bamwe bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkaje ubwi wanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya babitumye ndabaza mbere ni kweri iki byose bishaka kwinjira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere ubatanze ikegeranyo bitwara mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo uratanga ikegeranyo cyegeranye cyiza gihishije ku buryo n'ubu nigeze kimenyekana tumenye ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na sentari mu rwego nkuru duherekeje ku by'umugambo
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamaze abaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho urwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 20 cumi muri bo baremezwe iyo ntibishushe murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hageze n'umuntu asanzwe canke ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byonaka bigasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye cumi kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagurupe watsapu abantu babikiyemwo bamwe bakavuga bati ubu ntimushiremwo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu badahugara mu mice rero si ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushika no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana murabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwuriramutswa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze ikete ry'ubwa mbere ryandikiwe umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambwe ahambwe ati turumve uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimwo n'amakoraniro kaminuza canke guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe navuga ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma hamwe n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi avuga yuko dufatiye kurwanya ko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo n'iby'iwanyu nimucare hamwe hanyuma muheze mutubwire icyo mwakuyemo uyu munsi rero turahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murafite kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuze yuko burya ahantu hari ibibazo canke hari abantu bango ha muntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigana inkore ku maso canke kuyayenzura ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambwe nyino bwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwitabanywa n'umugambwe ahereye ku biro by'umugambwe hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni mbana kino cuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuba hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byotuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inshuro hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye gukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga ko iki
nyamara yuko ni bivuga bati nyene y'abantu bari mu bibazo bari mu bibazo bashwanye batase umwe ari yumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya umuntu ari we mubi ariko aho tugeze ubu nihakwerekana ngo nakane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu makomini ishinga ibibazo bimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi we bita nko kudadaza iri kwadadaza rero kurondera icyo kwagize uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanugwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibadafata mu bireka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyahuza bumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambo uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo ibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma zimvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari bujya gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangangi biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinze urumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nkuko biteganywa n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko baduha bitunganywa gushyira uno munsi ako kandi ntibarakatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari mugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
nakoze namwe kujya kane ejo ni mwadukenera tuzokora amatwiteguye kubishyura
turashimiye bashinga naye mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo